uyu mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi amashyirahamwe y'abagore n'abakobwa haramagana amagambo y'umukuru w'inteko nshingamategeko ku kibazo cyo guha umunani abakobwa.
Uyu mushinga nta hejelasi ibihe agezemo n'ibihe isi igezemo ibindi bihugu aho bigeze afite nabo babanye bacu mu Rwanda ko ibwirizwa shingiro ringanisha abana bose, abo bana b'i Burundi b'abahungu n'abakobwa kubera ikibabo batangana.
Justine Nkurunziza umwishyira hamwe ry'abagore n'abakobwa baharanira amahoro inamahoro. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umupastori w'umurundi yahangaye umuntu wari witwaje imbunda ashaka kurasa abakristo kugeza abashinzwe umutekano bahageze.
Twashobozwe n'Imana, byari byoroshe mubo yara atumereze k'inkoho narimwe uravye video ngeno iderekana, ariko kandi niyumvisemwo n'umukozi ahagarariye izo ntama z'Imana niyumvisemwo ko ari gufatwa apfuye.
Pastor Ezekiel Ndikumana hari mu mujyi wa Nashville muri leta ya Tennessee. Ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradio yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi wiriweho.
Turahera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya Perezida Joe Biden ivuga ko ifise ububasha bwo gutegeka abakoresha mu buzi, gusaba nabo gutegeka abakozi babo hafi imiliyoni 84 aha muri Amerika kuzoba barafashe urucancu rwa COVID-19 hatarenze itariki ya 4 y'ukwezi kwa mbere umwaka uza. Bitabaye uko bagasabwa kwama bambaye udufukamunwa no kwama berekana ko bipimishije burindwi. Sentare y'iyungururizo muri Amerika mu ndwi heze yabaye irahagarika iri tegeko rya leta ya Perezida Biden. Leta yisigura ivuga ko iyi ngingo itumbereye guhagarika uyu mugera umaze kwica abantu barenga 750,000 hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amareta menshi arongowe n'abarepublikani yaravuze ko adashyigikiye iri tegeko rya perezida w'umudemokrate. Baburamatari bayarongoye hamwe n'abakoresha bamwe bavuga ko gutegeka abantu kwicandagisha ku nguvu no kuguma bambaye udufukamunwa birengeye ubutegetsi leta ifise. Ku makuru ya COVID-19 nyene, umukuru w'igisata cya OMS cya siyanse yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ariko arihweza ukuntu hobaho ubundi bwoko bw'urucancu rwa COVID-19 rushobora kuzotangwa rucishijwe mu mazuru mu gupompa canke ugocishwa mu kanwa. Umukenyezi Sumia Swami Natani yavuze ko urucancu rwo muri ubwo bwoko rwokoroha gukoresha kandi abantu bogwiha bonye n'ubwabo ugereranije no guterwa inshinge biriko birakoreshwa muri iki gihe. Swami Natani yavuze ko hari incancu zo muri ubwo buryo 199 zimaze gutangura kugeragezwa mu gihe izindi 194 zikiriko zirigwa ko mu malaboratoire. Gushika ubu doze z'incancu za COVID-19 zirenga imiyaridi indwi n'imiliyoni 250,000 nizo zimaze guterwa abantu mu buryo bw'inshinge ku isi hose nk'uko itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP Gabi Tohoje. Muri Yemen umenshi makuru w'umukenyezi yari yibungenze yarishwe na bombe ari mu modoka yiwe mu nzira aja kwa muganga kwibaruka. Umugabo wiwe yaramutwaye muri iyo modoka nawe nyene yarakomeretse nk'uko amakuru ava mu bajejwe umutekano yabivuze. Iyo bombe yaterewe mu gisagara cha Aden kiri mu manuko bwa Yemen ahari icicaro cha leta. Ntawashotse yitirira ico gitero ariko hakekwa ko abaroberi b'abahuti bashyigikiwe na Irani aribo bari nyuma yacu. Ahandi havugwa abantu bafuye ni nyubakwa y'amagorofa abiri agerekeranye ko yari yuzuyemo abaguzi hamwe n'abariko barivuna umusase yasenyutse mu buseruko bwa Turukiya ejo ku munsi wa kabiri ibomoke byayo bihamba abantu bashika 10 irisanganya ryabere ku ibarabara rica ko abantu benshi mu gisagara cha Malatya mu gihe abantu bari buzuye amaduka bagurutwa batahukana mu mihana yabo aho bari ko barataha bavuye ku kazi Mwafuka mu makungu kandi Pakistan izo kwakira inama izo birimo leta z'umwe za America Ubushinwa n'Uburusiya muri iyi ndwi inama itumbereye kuganira kuri Afghanistan abategetsi ba Pakistan bemereye ijwi rya America ko Amir Khan Muttaqi umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu muri Afghanistan nawe yatumiwe muri iyo nama iterekanijwe kuzoba ejo ku munsi wa kane intumwa nshasha ya Amerika muri Afghanistan Thomas West hamwe na bagenzi we b'Uburusiya Ubushinwa na Pakistan bazoba barongoye intumwa zabo muri ibyo biganiro abo bategetsi yitezwe ko batera kamo leta ya Afghanistan ko gusangira ubutegetsi n'abandi hamwe no gukingira uburenganzira bw'Abanyafghanistan harimo n'abakenyezi n'inkewa ari ibintu bikwiye ibihugu byo mu burengero bw'isi byarahagaritse imfashanyo z'amamiliyaridi y'amadolari yahora afashishwa Afghanistan byongera bihagarika abatalibani gutwara imitungo Afghanistan ifitiye mu makungu harugwa hafi mu mamiliyaridi 10 y'amadolari ahanini iri muri Leta Zunze za Amerika
urakoze adugizwe girimana mu komeje kumva radio ijwi rya America yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave ku metro 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.academy.com na ku mbuga za Instagram YouTube na Facebook adresi yacu ni radio yacu muri leta zunze ubumwe za America mu mujyi wa Nashville muri leta ya Tennessee umurundi witwa Desire Baganda ku cyumweru gishize yashatse kurasa abantu bari mu kiriziya basenga umuyobozi mukuru w'iryo sengero Pastor Ezekiel Ndikumana yamuturutse inyuma aramufata aramukomeza abakristo baramunganira kugeza abashinzwe umutekano bahageze uko byagenje yabiganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
ego nuko maze kubivuga kwa Mungu twari twinziye misa nkuko dusanzwe tubigenza hanyuma uyo muntu yinjira nkuko abandi binjira ariko kumbure yarazanywe n'ubwizi bwa nabi hanyuma turiko turasozera misa twabonye ahaguruka asokora inkoho adufatira kinkoho nuko byagenze
mu bisanzwe umuntu abonye umuntu afite inkoho ikintu cy'ambere agira no guhunga ariko mwebwe siko mwabigenzeje ahubwo mwaciye mu mujako mu mutego mwereka gushika aba polisi bashika uyo mwete eka no mutima wo kurinda mwabukuye
buri kuri twovuga ko twashobozwe n'Imana ntibyari byoroshe mubo yaratumbereze kinkoho narimwe urabye video ngeno iderekana ariko kandi niyumvisemwo nk'umukozi ahagarariye izo ntama z'Imana niyumvisemwo ko ari gufatwa apfuye hanyuma ngerageza ntikumure dupfe turiko turitabariza nico cabiteye ariko kandi si ubushobozi twaba ko ari Imana yadushoboze na urabize nk'umuntu utumbereze kinkoho bitaba byoroshe
muri iki gihe igikorwa mwaranguye mugakiza abakristo kandi abantu bibaza ko uyu muntu ari kugandagura aba batari bake muri iki gihe mwaciye muhinduka mukaba umuntu kirangiranwa muri Amerika mwebwe mwavyakiriye gute
twavyakiriye neza na cane cane dushimira Imana yabidushoboze kuko wari umwanya toroshe kugira ico twokora ariko tubishimira Imana kandi tubyakira neza ko Imana itemeye ko tugwa ku musozi w'Imana canke mu ihema ry'Imana
uyu mugabo Desire Baganda yashaka guhonya abandi bakristo n'umugabo mwari musanzwe muze
twahora tumubona yinjira rimwe rimwe twaheruka kumubona ngako urwo rusengero mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka
muba mumaze kumenya ikintu cyari cyamutumye aza muri iyo sengero
oya turamenye icyabitumye kandi natwe urumva turatangara nk'abandi nta wari yigeze kuvugana nawe no kuri uyu munsi nta wavuganye nawe yarice yaricara ubwo rero tutegereze abajejwe umutekano kuko ari cyo gikorwa cyabo tuzde natwe twiteze kumenya icyabitumye
abakristo bo muri yosengero murimo ariyo yitwa Nashville Light Mission Pentecost Church bifashe gute muri kige
ntibisanzwe urabizi nyene ko haca bihungabana cyo mu mitima y'abantu bibaza byinshi natwe turimo biratugora no kuronga itiro biradutangaza cyane ntibyoroshe ariko dushima Imana kari bazima
Pasteur Ezekiel Ndikumana murakoze cyane rwose ku kanya mwa hari radio ijwi ry'America kandi turabakije
namwe murakoze kuduha kanya nkaka kugira ngo dushobore kugira ico tuvuze ku byabaye
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi ry'America ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mukarere kibiyaga bigari umubare munini w'abanyekongo bari barahungiye muri Uganda kubera ibitero byagabwe mu duce twa Chonzu na Runyoni bamaze gusubira mu byabo ibyo ni byatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rivuga ko abagera ku 10,000 bamaze gutahuka inkuru irambuye yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi
Amakuru dukesha umuryango wita ku mpunzi HCR avuga ko benshi mu bari baraye bahunze bamaze gusubira mu gihugu cyabo ukurikije itangazo ryasohowe no mu muryango abantu 11,000 nibo baraye bahungiye muri Uganda umubare w'umuryango uvuga ko wari munini cyane igihugu cyari kidaherutse kwakira icyarimwe umuvugizi wa HCR muri Uganda Roko Nuri yatangarijwe ibya Amerika ko muri abo 11,000 abenshi bamaze gutahuka
For the latest is that there are about 1000 people now at Bunagana
amakuru mashya nuko hasigaye abantu bagira ku 10,000 bari Bunagana abandi 300 akaba barahitwa mu kibaya ibi bivuze ko umubare munini w'abari bahunze umaze gusubira muri Congo twamenyeshejwe ko iritahuka ryatewe n'inama hagati y'abayobozi ba Uganda na Congo baje kumenyesha abahungaga ko umutekano wagarutse mu bice byabo ko babisubiramo ariko tuzi neza ko umutekano wa kugace ka Congo utakwizerujana kwijana ubwo twe nka HCR ntabwo dusinziriye tuzi ko igihe cyari cyo cyose ibintu bishobora guhinduka
the four units are you know remain on high alert should the situation flare up again
Uko nuko byari bimeze ku munsi wa mbere mu mujyi wa Bunagana aho ibyo bihumbi byari byahungiye
Uyu mubare niho na ubona w'abantu benshi nka gutya abandi bari kunyuririya iriya hirya mu rwabara abandi bari kunyura mu kibaya abandi bari kunyura busanza dushaka ngo tubashire ahantu hamwe ariko ne buri umusirikare uramenye urabutazanye imbunda mu gihugu cyacu imbunda uyisubiza iriya yo wayivanye wongere kubona kugaruka ndabamagiriye hatagira uwo dufunga
uwo yari Ebel Bizimana umuyobozi mukuru w'akarere ka Gisoro ubwo yaganiraga na zimwe muri izo mpunzi nyamara ariko amakuru dukesha amasoko y'ijwi ry'Amerika ari ku mupaka w'Ubunagana abantu benshi biriwe bambuka basubira iwabo muri Congo ku buryo ari bake cyane basigaye muri uwo mujyi nabandi bake bari bamaze kugera inyakabande aho impunzi zisanze zakirirwa navuganye na zimwe mu mpunzi ziri aho Ibunagana zimbwira ko nazo ziteganya gusubira muri Congo
umutekano ntabwo wari wagaruka neza bamwe bari gutaha n'abandi bakaza
none wowe wafashe ubuhe mwanzo nawe uri gutahaho cyangwa uri kuma Uganda
oya ngenda cyari hano kuko ntaho nari nabona ko ari byiza ntarusa kutwumvishije nuko tuzi yuko ahanini cyane habaga ingaruka amasasi gagambye menshi ejo umuntu ntayagambye kugura yuko ejo twataha tubonye nta kindi kibazo kibaye tubaye bukeye neza ntitubone ko hari izindi mvururu twataha
nange ndiga ngo ndaye ejo ngo ndikumva ngo babasubije inyuma ariko ntabwo tubizi neza niba bimeze bite
none se ubwo nusubirayo uraba wize umutekano wawe
nuko upfa kugenda gusa tukareba byonge twanagaruka none se twakora iki kompetitive n'atawe mu nzu byinshi mwe bagenzi bagira mwe batashye harimo n'abara abaraye yo bavuze ngo nta kibazo babashubije inyuma ariko none nitubizi niba bari bugaruke cyangwa nabo tari bugaruke ntabwo tubizi iri joro ndarara aha ngaha ariko ejo ndagenda ryo kureba ibyanjye byasigaye mu rugo natinye kandi urundi ikimuga ntabwo nshoboye kugenda nari nananiwe gukora kwikanga intambara kuva igitondo nta mirwano yabaye naherukeje ku manywa nko mu masaha cumi.
Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaragitangaje ko umutwe w'abarwanyi wa M23 ari wo wagabye ibyo bitero mu karere ka Rutshuru ahitwa Canzu na Runyoni, ariko uwo mutwe wabihakanye. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yateye utwatsi ayo makuru avuga yuko ari bo bateye muri ibyo bice. Bisimwa yavuze ko M23 bagiranye ibiganiro na leta ya Kongo kandi akaba yitegereje ko amasezerano yavuye muri ibyo biganiro yashyirwa mu bikorwa. Nibutse ko umutwe w'inyeshamba za M23 watangiye intambara muri Kivu ya Ruguru ya Kongo mu wa 2012 ariko uza kujya mu biganiro by'amahoro na leta ya Joseph Kabila bisoza impande zombi zigeze ku masezerano yasinyiwe i Nairobi mu wa 2014. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Bakunze baradi Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 98.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 7.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi amashyirahamwe y'abagore n'abakobwa aramagana amagambo y'umukuru w'inteko nshinga amategeko ku kibazo cyo guha umunani abakobwa, baramusaba kwisubiraho. Yatangaje ko abagore n'abakobwa bize aribo bashishikariza abatarize guharanira uburenganzira bwabo. Gerage Ndabira biyemeza ko iy'abakobwa basabye iminani bitera ingorane ngo inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Ibintu byo gutorana mu mizi heze byabaye biravugwa cyane n'abakenyezi bamwe bamwe mu muji, mugatuza gusanga ko ari abantu bize gusa babivuga kandi bashaka kugira ngo basambure imico y'abarundi.
Undi Daniel Gerard Ndabirabe umukuru w'inama nshinga amateka y'Uburundi aha yari mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'Uburundi mu mpera zindwi heze. Ni mu rukurikirane rw'ingendo ariko aragira mu ntara zitandukanye muri kino gihe cy'akaruhuko ku bashinga amateka kamazindwi irenga, ahagendera abonana canke agahura n'imirwi itandukanye. Imuramvya yagarutse ku kibazo cyo gutorana ku bana b'abigeme mu gihe yaganira n'abaserukiye amadini n'amashengero. Atakujya umuntu wayavuze ko hataragera ko abarundikazi batorana yagiriza abagore bize kugumura bagenzi babo batarwe ku ntebe y'ishure.
Ibintu byo gutorana mu mizi heze byabaye biravugwa cyane n'abakenyezi bamwe bamwe mu muji, barabivuga cyane, mugatuza gusanga ko ari abantu bize gusa babivuga kandi bashaka kugira ngo basambure imico y'abarundi. Iki kintu rero muri leta eka no mu bandi bari hafi ya leta baragerageje kubibaza abene gihugu, baraza barya abantu bakuze abagabo, barabaza abakenyezi cyo bawe bavuze bati oya akirekarekarekarekareka ati itegeko ryo gutorana rituma abakenyezi n'abakobwa batorana iwabo, ati hazoba ingorane zidasanzwe, ati ubuho nyene baricana uko imigenzo y'abarundi imeze, imico y'abarundi imeze, ntiharagera aho twavuga ngo dushyireho ibwirizwa ryo gutorana. Ibyo ukunda
Justine Nkunziza ari mu bagize amashyirahamwe yigenga bahunze igihugu bakaba mu ihuriro ry'abagore n'abigemeye bahanira amahoro ryitiriwe n'amahoro, asanga mu bihe bya none n'ahatowe umukuru w'urwego nk'inama nshinga amateka ata muntu akwiye kwemanga kwaba na batangana mu muryango.
Uyu mushinga nta hejelas ibihe aketsemo nibihe isi iketsemo ibindi bihugu aho bigetse turavye nabo babanyi bacu mu Rwanda ko ibwirizwa shingiro ringanisha abana bose, abo bana b'i Burundi b'abahungu n'abakobwa, kubera iki bo batangana umwana w'umukobwa yazize iki wamuvyaye ngo umushire he? Cyo nico kibazo gikuru umuntu akibaza ati mbega umugambwe CNDD-FDD bapfuye iki nabo bana babakobwa ahubwo niwe twibaza yuko ariko aragumura abanyagihugu nukuri n'ijambo ridakwiye umukuru w'inamashinga mateka yo kwigarura
Pamela Mureza na watu walishira hamwe ya bigeme bibaruki wabo agereranya imvugo ya ndabirabe atwaye inama nshinga mateka ya Burundi n'ugushaka gusubiza abakenyezi mu bujama
birakunda gushika n'ukuri abantu barapfa amatongo cyane kubera iki ega sikindi bapfa nuko atabwizwa rihari ntategeko rihari risigura neza uko umuntu w'umugabo atorana cyangwa umuntu dimwa tureke kuvuga umuntu w'umugabo uko umuntu atorana kuko naho bavuga bati umugore ni wadatorana nuko bitwaza imico n'imigenzo ya kera atanaho yanditse niho abantu bicana rero Nayo kwiyumvira yuko abantu b'igitsina gore ko batari umubare mu batari mu gitigiri c'abarundi nibaza ko ari kwihenda cyane ahoho nibasura kwandika tuti abarundi bangana gute muri zijya miliyoni 10 na zingahe baraza barakura nko bandika iti abarundi ni miliyoni 5 cyangwa 6 baravya b'igitsina gabo bafise uburenganzira bukwiye bwo kuba barundi
Justine Nkunziza yibaza ku ijambo nk'iri ku kibazo kiraba abantu benshi rishobora kwega amatati n'indyane
ni ibintu biteye amatitane kuko bishobora gutuma abantu bose bica bisubira inyuma y'ikirenge intambwe twari tugeze ko mu kuhimiriza abantu yari intambwe nziza cyane mbega abo bantu bize aguma avuga ngo bariko barateranya abandi none ko Imana yabahaye ubwo bwenge bwo kwiga no kubona kure bahebe babihogwe
ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo bamwe mu bakenyezi ndabirabe yemeza ko bagumurwa n'abize bivuga ko abana bo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bishe uburengero
kwa cyo gutorana mu muryango niko tutorana twese atankunze atavuga ngo muhungu ngikwiye gutwara ibi ngo mukobwa ngatwari bakwiye byose kubinganya kuko abana bose nta mwana n'ikinono cyatose abareta niko yodutunganiriza ikavuga yuko ta cyo kuvuga ngo muhungu akwiye gutwara ngo byishye kurusha umukobwa
nuko umubyeyi adakwiye kurobanura abana abahungu n'abakobwa ngo basumbanye intuzegane umugabane bose n'abana
kugeza ubu ntategeko ryo gutorana mu Burundi rihari ababyeyi cyangwa umubyeyi cyangwa n'abavukana mugihe ababyeyi bashengeye nibo biyumvikanira uko umwana w'umukobwa ahabwa umwandu wiwe abahungu bo nubwo bizamo ingorane rimwe na rimwe baza hasi amatungo yasizwe cyane cyane amatongo natategeko rirajeho abakobwa bitwariye basaza babo muri za sentare ibirego byabo birakirwa mugabe ingingo umucamanza yifata yisunze bwizwa nshingiro n'andi mategeko mpuzamakungu u Burundi bwateye ku mukono canke naho bakisunga uko nawe yarezwe n'ibyo yemera mu mico n'imigenzo umukuru w'inama nshinga amateka yifuza ko bigumuka ibihe bidashira kugeza ubu hacara abagabo n'abahungu bafata umukobwa cyangwa umugore asaba umugabane muri basaza we nk'igishegabo cyangwa isimba rubebe abandi bakamubona hagatukisha eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Inyandiko ya mbere igomba gushyirwaho umukono n'abateraniye mu nama mpuzamahanga ku mihindukire y'ibihe ibera mu gihugu cya Ecosse yatangajwe irasaba za leta gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo ziyemeje mu kugabanya ibyuka bihumanye kirere bibe kandi bibe byagezweho mu mpera z'umwaka 2022 kigaragara muri iyo nyandiko kandi nuko ibikorwa bya muntu biri mu bituma ubushyuhe burushaho kwiyongera umurundi Jado Nkurunziza zahari muri iyo nama izarangira kuri uyu wa gatanu n'umwe mu rubyiruko ruharanira gukingira ibidukikije n'abiherewe n'igihembo yavuganye na mugenzi wacu Fidele Niyongabo
agashimwe na rose ejo ku mugoroba agashimwe baha ugwaruka ukuba rwitanze kurusha urundi mu bikorwa byo kugikije hama bararavye ibikorwa twakoze hama barabona yuko twitanze cyane kandi fashukana ko ajya kugira nshimirwa ruko kose ko mu Burundi kuko sije nabikoze cyangwa kugutwaruka turi kumwe hama murazi ko nyine nshobora yavuze yuko mu turi kumwe twese birashoboka hama twebwe twagiye hamwe nkugwaruka turakora ibikorwa bitandukanye cyo kugira twerekane yuko kinyirwa tukije tomaze kugira ibyacu twamaze kubikunda no kubikundisha abo tungana nabo turuta n'abaturuta hama aho gashimwe n'ukuri naguma ndabwire ko kaduteye intege cyane kuko babonye yuko tatamba twirorera kandi ibikorwa dukora hari ababishima hama ndashimiye cyane bivuye ku mutima cyane nyarushoboye mukuru w'icacu Burundi kuko yankeje kandi yakeje ugwaruka hose twabikoranye si jewe nabikoze jenyene mba ndamushimwe rimwe bivuye ku mutima cyane rwose nshimira n'abandi bose bamwe badukeza
ako gashimwe kazobaha inguvu kurushiriza mu rugo rwamba rwanyu rwo gukingira ibidukikije muri make
nagoma ndababwire uko n'ukuri kwebwe twatewe iteka ku mutima muto gusesanguye mukaturaba n'ukuri twajyeho cyane kuko twaradukora tutazi uko ibyo dukora ari abantu benshi babiraba hama byaduhaye inguvu byaduhaye gukora cyane kuko umuntu wabwira niba ngaha Glasgow nkashika mu buca cy'u Burundi tushika ntunganya ibindi bikorwa gushasha kandi nshiremwe inguvu nyinshi no babwira ko nzokubitsa n'icuro zishika ingihumbi kugira n'urundi rwaruka tarakora ibyo bikorwa byo kingira utukikije no kuvyitaho no kugerageza guhindura ishusho y'igihugu cyacu kurushaho uko twayisanze kugira bibe byinshi cyane kandi n'urwaruka rwitara ari rwinshi no babwira yuko byaduhaye ingufu kandi byaduhaye gukora cyane kurushiriza aho twari tugeze
naho kuri iyo nama iri kiraba ku rwaruka ruri ngaho i Glasgow kuri iryo koraniro mpuzamakungu ku byake kugwanya ihindagurika ry'ibihe mwaragize imyirekano mu mpera z'indwi amutashimishijwe n'amajambo yashikijwe n'abanyepolitike bari ngaho abategetsi b'ibihugu n'amareta ku isi Obama akaba yarashikirije ijambo ejo abaha inguvu muri rusangi mubibona gute ijambo cyane cyane Obama yababwiye ryarabahaye inguvu muri make
ubwira yuko twatewe iteka no kuba turiko turaganira n'uwo zarongwe igihugu ca Amerika Barack Obama hama igera duteye akama tubwira ko twebwe tukiri abaje twebwe tukiri young people tutegerezwa kuba twokora cyane kandi tugakura amaboko mu mwuzu tukigisha abo turuta tukigisha urundi rwaruka tugafashanya tugakura amaboko mu mwuzu tugakorera inosi yacu nababwira yuko zaduteye intege kandi nababwira yuko imyiyerekano yabaye ku munsi wa gatandatu ngaha Glasgow mu muji wose wa Ecos ugaruka rwose kwa gihe ngo kugira bivuga tutsi ntidushaka yuko biguma biri mu majambo ahubwo ntibije mu bikorwa nababwira yuko natwe aho tuzotahira tuvuye muri no koraniro ugaruka rwose zo wagwaje ruserukira ibihugu bitandukanye tuzogenda tushikira mu bikorwa hama ese zo bazobafashe tuguma tubasaba nk'abatwegereye kugira babishyire mu ngiro hama tuzogaruke mu mwaka uza tugenda mu gihugu cya Egypte tuvuga tuti n'ukuri ibyo mwatwemereye hari ibyo mwakoze n'ibindi mutakoze mugabo ibi mutakoze turabasabye mu bikore hama twebwe ugwaruka twiyemeje gufashanya mu bikorwa no kugira twese duturaye uko ibihugu byacu biko bitera imbere mu byerekeye kingije no ihindagurika ry'ibihe twese rwose turababwira uko turi ugwaruka guno munsi kandi turi ugwaruka gwejo bisi yose gwejo dutegerezwa kuba twitanga uno munsi kadoza kuno munsi nitwebwe tuko turabamwo nikushyira ugwaruka atonya abacu badufata ariko karero abana zo kwibuka abavuga karero amabuzukuru bacu bazowe mu gihugu ciza ku isi nziza ku isi itagira ihindagurika ry'ibihe murakoze cyane
murakoze turabashimiye
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu
Ano dusoreje aya makuru hamwe na mukubeye Lia Baro wamfashije kuyabagezaho mbifurije umunsi mwiza cyane cyane abumvira ijwi rya Amerika mu karere ka Karungi umurenge wa Tumba kagari ka Murehe kimwe n'abari mu karere ka Muhanga mu kagari ka Kibaga umudugudu wa Njamena mugira amahoro mwari kumwe na Veniste nshimiye Imana
Yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu cyacu.